Eri, Miss Good Americ. Ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika tubibashikiriza iminsi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Munsi wa gatanu w'indwiheze itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2018, komisiyo yigenga y'igihugu ijejwe agateka ka muntu mu mfunyapfunyo CNDH yahaye ikiganiro abamenyesha makuru ku kugena ibintu byifashe muri iki gihe mu Burundi ku bijyanye n'umutekano hamwe n'agateka ka muntu. Umuntu aretse ibyerekeye umutekano, iyo komisiyo yaravuze ku byerekeye urudandazwa rw'abantu rwasubiye kwiyadukiza mu gihugu cy'u Burundi n'amabi akogwa ku bana. Ibindi mu CNDH wavuze ko ni zatangajwe n'ishami gishyiramwe ONU gita impunzi HCR by'uko ryiteze kwakira impunzi z'abarundi bagera ku 50,000 n'uno mwaka w'2018. Umugwi CNDH wanagize icyo uvuga ku makenga aheruka gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres ku ngingo ya leta y'u Burundi yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Tutarambiranye rero mu kiganiro cy'uno munsi muri Isanga, twatumiye Jean Baptiste Baribonekeza ayoboye umugwi CNDH. Waramutse.
Baramukije, ndaramukije n'abatwumviriza bose. Ndashimiye VOA rya Amerika ku mwanamwe muri kino cyago.
Ku munsi wa gatanu mu kiganiro mwahaye abamenyesha makuru mwaravuze ku bijyanye n'umutekano hamwe n'agateka ka muntu, ku bato baba baragikurikiranye badafise amakuru mwashikirije, ducira ku mayange ukugene mwabanye vyifashe muri iki gihe.
Murakoze cyane. Muri rusangi itangazo twashikirije ku wa gatanu w'indwi iheze ryari igerekeye ukuntu tubona ibintu byifashe mu gihugu na cyane cyane mu gisata cy'abatakazi na muntu kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika rero no mu ntango z'uyu mwaka kuva utanguye. Hanyuma rero nk'uko twabishikirije bikaboneka ko muri rusangi umutekano wifashe neza mu mpande zose z'igihugu, kuko tugiranije nuko twabibona mu minsi yahera nta bintu bicayivuta abanyagihugu tugize iminsi tubona, kandi haraciye amezi menshi. Iki twashikirije muri ubwo bwego nyine nuko twaravuze ku bijyanye n'ushaka nyine tubona ibikorwa bya politiki biri kubirabandanya. Turavuga ku bijyanye n'integuro ijyanye no guhinyanyura ibizwa shingiro, turazi rero ibikorwa birakogwa, tukabona imyitwarariko ivugwa, tukabona ko nazo nyine muri rusangi biriko biragenda neza. Ariko rero turashimangira, turavuga duti CNDH rero naho biri uko n'umugwi w'igihugu turashigikiye cyane amahoro n'umutekano muri iki gihugu, turashigikiye iteka n'itekane ku Barundi bose, turashigikiye ko agateka kazi na muntu kubahirizwa mu mpande zose, kandi turashigikiye ko ishaka ry'abanyagihugu ryubahirizwa. Hanyuma rero tugahanura abariko barategura icyo gikorwa hamwe n'abandi bose byega gushyira imbere ineza y'Abarundi, ntibashyira imbere inyungu zabo cyangwa inyungu z'imigwi imwe imwe ikindi twavuze nuko
mubandanye
ego ikindi twavuze nuko turavye nko mu gisata cy'imibano twisuze cyane cyane ibyo tubona tuvye ku gisata cy'indero turavuga turavye amahinduka yagera muri iminsi harimo ikwiragizwa ry'abigisha ba leta mu gihugu cyose mu ntumbero kugira ngo intara zitahorana abigisha bakwiye zishobore kubaronka turavuga ku kivuga tugikenguruka hanyuma turavuga yuko ari byiza ko ubushikiranganji bukomeza kumvira rero nk'abo baba bafise ibibazo bavuga bati nyabunaje naho biri uko bashize kureca n'icyo bantandukanje n'umuryango mu buryo budahita ngo bunyorohereze nazo nyine twaragize icyo tubivuze ko hanyuma turavuga ku kibazo kijyanye ni bidandazo rw'abantu
turaza kubigaruka ko reka turaza kubigaruka ko ibyo n'utuhe tunenge mwo mwarabonye mu byo mwatangaje
hanini muri rusange twabonye yuko utunenge ari two duke muri rusange nkuko twabivuze urabona yuko ubwiranje ni n'imyaka iheze ibintu byifashe neza cyane nubwo ati ni nk'igihe ushane mbere ubwiranje neza twabona mu myaka iheruka ahanini igikomeye mu bijyanye n'utunenge tubona twebwe ni yuko ubona yuko umengo mu banyepolitike hagumaho icyo kutumvikana neza hakagumaho abumengo baravuga ati no twe duhagaza aha hanyuma bikanka ko baheza ngo bahindukire naho uwo basanzwe bakumbure bagira ba, sivyo bapfa abari karavuga ukuru kumva ko badashaka kumwumviriza bigatuma rero umengo naho abanyepolitike baba bafise ukuri bashobora kuja hamwe ngo bumvikane bagire icyo bashitse ko cubahiriza abarundi bose ahanini ni icyo mu byo twashyikirije tubona muri iyi minsi gikwiye gukomeza kigwa ikindi muri rusange ni ingene nuvuga nti uwo mugambi ujanye n'ubunyana bw'ibashingiro nawo nyine duhamagarira abantu yo kwisunga ineza y'abarundi bisigura yuko atawo kigira igikorwa kiwe bakagira igikorwa cy'igihugu hanyuma rero niyo habaye amataka abantu bagashobora kwitura sentare bakumvikana ibyo tubivuga kubera yuko twumvise imyitwarariko ivugwa uca usanga umengo abantu barashaka kwikorera ibintu uko babyumva batabanje kuja inama munyuma rero ugasanga iyo amatati yadutse nk'ibyo twabonye haba ingozi cyangwa mu Kirundo cyangwa mu Rumonge nko kujya tuvuge no mu kushyiraho ibya migwi ijeje kwandika abazotora mu bijyanye n'abayigize cyangwa mu bijyanye n'ibyo bakora ukamenya ngo abantu bihuta kwihagira aho kwitura sentare ahari niyo twasazi yuko umuntu wese iyo afite ikintu kitamutomokeye yo kwitora sentare hanyuma bagashobora kumutunganiriza kuko byinshi bibaza yuko bizogenda bikimugwa biciye mu nzira y'intahe mu nzira yo kuja inama n'ingingo hanyuma binaniranye abantu bakitora sentare nicyo twashyikirije mu bisanzwe
mu gihe igikorwa cerekeye referendum kwihinyanyurwa y'ibwirizwa nshingiro kiriko kiraba hari amakuru avuga ko hoba hari abafise nk'impungenge n'ubwoba ko boba hara aba nkabatera ubwoba ngo mu gihe batoba batoye ego ku iyo referendum hara makuru mwe wamufise mwebwe ku byerekeye ivyo
oya nta makuru nka turaronka ibyo twashubiye kuranka ko nabivuze twarumvise abantu bashaka kuri batandatu barafunguye mu Kirundo hanyuma abantu bo ibyo batubwira bavuga bati batwagiriza yuko turiko turigisha guhakana no kuvuga oya kwibwiriza shingira aba bantu rero ubegereye ukabumviriza bavuga ivyo ariko wagenda twara muri dosiye ukumviriza n'abajeje ubutungane ugaca usanga n'ivyo aba bakoze muri aho babaye n'ushaka hanyuma rero hagize ingingo ifatwa yo kubafunga ugaca usanga bagomba kuvuga bati nyabuna twe bari kubaduhora ibyumviro byacu bya politiki cyane cyane ikijanye n'igihugu gashingira ikindi twabonye ni cyo mu karusi cyaho usanga abantu bafata ubutumwa nabi ugasanga mu guhimiriza aba abantu mu kuja tuvuye kwiyandikisha gutora bashaka kumbure kuba kubahakira ko kandi batabishaka mugabo si ikintu kiri henshi taraha mu kazi twacumvise kandi uyu nibaza yuko ari umurongozi wo hasi abayumvise ubutumwa nabi hanyuma agaheza ugasanga yabushikirije nabi cyane cyane yabikoze nabi abantu bagacika ivuta mu ntumbero y'ukumenya kujya kwiyandikisha gutora ni itegeko ariko nibaza ko insigo ziriko ziratangwa n'abarongozi hirya no hino ni insiguro zumvikana zivuga ziki kwiyandikisha ni iteka by'umurundi wese na cyane cyane yuko kwiyandikisha muri referendum kandi bitanga n'uburenganzira bwo kuzotora mu matora ya 2020 bireko ko ari igikorwa rero abarundi bose kibarafa ariko rikabiteka ku muntu nsabagahato muri make tubona yuko biriko biragenda neza muri rusange ikindi navuga gusa n'ikigero cha bajya amaze kuboneka kusanga bagira udukosa mu kwandika amazina y'abantu hanyuma cyane cyane twabonye ingozi no mu ntungahujumbura nako mu kinama ariko twibaza yuko nabo nyene usanga ari abantu kumbure baba bari kubarakora ibintu badategera neza tukibaza ko rero cyane cyane ajya rwego senigo kongereza insiguro ruha abakozi barwo iyo bagiye gukora kiriya gikorwa ni kuba gihambaye ntihagire abantu bashyiramo udukosa kuko utwo dukosa izina ry'umuntu ryanditse nabi mu nyuma rero ugasanga ageze gutora kumbure ntashoboye kwibona kuri list imaze gusohoka ugasanga biteye ingorane aho nibaza ko insiguro zikwiye zotangwa kandi turashyigikiye yuko mu gihe bigaragaye yuko umuntu yabigize abishaka yoheza agafatirwa ibihano bijyanye n'amategeko gutyo n'abandi bagafatira akarorero icyo gikorwa bagakomeza kucita kuba igikorwa kija mu neza y'abarundi bose.
Murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise Vitali uratwumva?
Ndabumva.
Watubwiye irindi zina naho hamagaye uri?
Ni kanirande kwa Vitali mpamagaye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Akabazo canke intererano?
Icyo mbona noti icyo mbona nk'intererano nuko umva bitamaze kubitegeka kujya kwiyandikisha nibaza ko atamuntu yoburagiza abantu ngo nibaje kwiyandikisha ku ngufu kubera kwiyandikisha biva ku mutima n'icyo umuntu atera kiva ku mutima.
Murakoze aho muhavuga iki Jean Baptiste?
Oui, ndashimiye Vitali kucyumva bashikirije kandi cyumvikana cyane ariko ahanini nibaza yuko ari icyumviro nari namaze kugira icyo ndakivuze ko kwiyandikisha ni ubushake bw'umuntu nta muntu yohatira undi kujya kwiyandikisha kandi nibaza yuko nk'uko nabivuze ndetse ijya no kwita kayizore yabaye mu karosi aho ugari nk'umuntu yadukije nabyo tubona ariko rero kuvuga ko ari uburenganzira ni ikintu gikomeye cyane ku bantu bavyumva yuko ari iteka ku murundi wese kuko mu gihe n'ikibazo kiba kibajijwe kicega abarundi bose hanyuma rero umuntu akavuga ati ikibazo ndacyumvira kwiki nibaza yuko harabaye icyo navuga guharanira agateka ka muntu muri iki gihugu bikomeye cyane ku buryo abantu bavuga bati twakeneye ubwisanzure bwo kuvuga icyo twiyumvira muri iki gihe akaryo kabonetse ko kuvuga icyo umuntu yumva sinumva yuko ariho umuntu yo cavuga ngo nyabona jeje ntibindaba misanzu biraturaba twese kandi je ndibaza yuko ari byiza yuko abantu bose baheza bakaronka ako karyo kakoresha neza bikabiteka ku murundi bikabiteka ku barundi ariko kandi ntihagire umuntu abihacirwamo no kuvuga abantu bakagenda ku bushake bwabo kubera nk'uko nabivuze ari ikintu cyiteka kuri twese ikintu cy'umuntu.
Murakoze Christiani duteye akamo. Christiani uratwumva?
Ego ndabumva.
Mwatubwira irindi zina naho mahanga magaye mutumbeye?
Je nitwa Nkurunziza Christiane.
Mufise akabazo cyangwa intererano?
Ego nashaka kubazo ku byerekeye bijya nyine ibinyo byo kuja kwiyandikisha. Biravugwa ko ngo utazoja kwiyandikisha ngo hazoje igihe ngo nahazo ari nko mu rugendo bashobora kumuhagarika ngo kubera ngo atiyandikishije. Je nashaka mbaze ko nibaza ko kuja kwiyandikisha ko ari ku bushake bw'umuntu atagahato kocamo hama bakavuga ko utazokwiyandikisha ndetse batazomusaba ni nakaranga muntu bazosaba ako gakarte nkuvuga ko nuzo bagiye kwiyandikisha tuzoba tugiye kwiyandikisha kubera ubwoba cyo nibaza rero ko bo tureka umwe wese akagenda kwiyandikisha kugushaka kwiyiwe atagahato karimo nibaza ko ibyo nzi gushiramo agahato bariko bashaka kuduhahamura nibyo nyene bariko baravuga hariho abafise ubwoba uzosanga hariho n'abariko barahunga kubera ubwoba bw'ibyo bintu nibaza rero yuko botureka umwe wese akagenda ku bugombe bwiwe atagahato karimo
murakoze
yego murakoze namwe
mubivuga kuri iki Jean Baptiste
icyo uyu mufasoni avuze numva gishushe n'icyo uheruka yaravuze nibaza ko hariho ibihuha abantu bashobora gukwiragiza mugabo nta mutegetsi n'umwe cyanke umuntu n'umwe afite icyajejwe ngaha muri iki gihugu ashobora kuvuga yuko iyo haba abuze umuntu yajya cyanke icyakora ngo ni kubera atashoboye kurangura uwo mugirwa ukomeye cyane ariko ku Barundi rero nk'uko bagize iminsi n'abandi babisigura aha mu Burundi muri kano kanya nta tegeko riratorwa ritegeka abantu gutegeza gutora uko amatora aje haribwo amaze gushika ngaho mugabo ngaho muri kano kanya ngaho iwacu ntari hari rimaze kuhaba riyaheze rirategekanya rero ivyo urirenze ko aheza gafatirwa nk'ibihano haba nyene kuri zindi bijanye n'ubundi burenganzira bw'umunyagihugu ariko muri kano kanya ivyo ntabihari icyo nubwira uwo mufaso niko basha ne cyane kumuhumuriza ndamuhumuriza yuko mu bisanzwe atugira umuntu amu amuja mu matsinga mubeshe amutera ubwoba ati utagize uko bizogenda kuriya ariko kandi nka mushikanje muri iki gihugu nawe nyene ndamwereka yuko kenshi ari viza mu bibazo nk'ibi kutigira sindabibazo umuntu akabikurikiranira hafi kandi akagira inyifato ituma igikorwa bintu kigenda neza kuri twese maze ikivamwo kikaba ikintu abarundi bose baheza bakiyumvamo kikabagirira akamaro nico gituma rero nibaza yuko kugira sindabibazwa atari inyifato nziza
urakoze Desire aduteye akamo uratwumva Desire watubwirira indi zina naho hamagaye itumbeye
mukundo wandi Bujumbura
mufise ikibazo canke icyumviro muterera
no tubazo tucyarano cyumviro
yego
ako mbaze mwe mwiriwe mu tumire mwa turonke turo mose
ndaguhamiriwe
murakoze cyane ndagonda bazo rero
yego
sega CNDH yoba ikora gushika mu mitumba cyangwa ibigora igaruka ku gwego gihe gusa muri ko muravuga ibijanye n'agateka kazi na muntu nyine kubahirizwa nyine usanga abana bari yabo gafata mbega ibiba byose mu gihugu mwa mumenya neza ataki bacarutse hanyuma gisigaye nacyo mbega ko numva muri ko arabumviriza wa mu gusanga muri ko muravuga nk'umuvugizi wa leta usanzwe wa kugusende hashi wo numugo wigenga uwo bukorana gute na leta hama kubijyanye navyo ni ibindi bamwe nabandi ariko ravuga ko hari abahindi bakuza kwiyandikisha ku nguvu wesanze nkimwe bihakana cyane ngo muvyemeze kuko burya abari hagati mu gihugu nico tubibona hari aho biba mwakora kushaka gusanga atabora nka bivugira akafa kujya mutima menye niyaza ko ngira ngo mundi weheze mwamwara muri nonzwe nyine mwara kwicyanira do isanganiro yarashize kamakuru andi rete ejo ko yera mukaru wose cyangwa bijya mu journalist yavuze ibyo tabonye kuburyo bari kashaka kugumura abantu mu gihugu hanyuma kubijyanye nuko agateka kazi na muntu kameze mu Burundi mu bisanzwe mu bivuze ko biri byofasha bajya bakwiyitirira ibicanje biriya ugasanga barafisa bagomba gucafuza muntu mbere yo guhaza mwamya hazo kubatera bona bihagarika wanashima mugabe iyo bitinye kubivuga canke bamwe n'abandi bakabirenza ko ho gwamazi byabahaye uwabikozwe acha kuma mwena kumenga rafisi nguku akamira mku kweka na kwa ambaye murakoze
murakoze mumwishure Jean Baptiste
ego ndamushimiye cyane uyo mu nyuwanyi wiju ya Amerika ubwa mbere hoho nashaka kumumenyesha yuko umurwi CNDH udakorera ibujumbura gusa ufite icyicaro ibujumbura ariko ugafita icyo no kwita amaso mu ntara turafise ibiro byo mu ntara turafise Makamba turafise Gitega turafise ibiro Ingozi turafise baduterukira ku rwego rw'intara hanyuma rero turafise ubyo gushika aho hose tuba twumvise ikintu giteye amakenga cyangwa gishobora kuba cyungabanya rata y'akazi na muntu gushika no ku bihugu rw'imitumba turayigendera kandi turabandanya ni ukuvuga hose twumvise hari ibibazo haba mu Rumonge haba Ingozi cyangwa mu Kirundo turashikayo icyo nashaka ko yo gitahura ntazi yibaza yuko ari ibintu umuntu kumbure aba yumva amakuru gusa ni kuvuga yuko turarondera amakuru gushika ku rwego rwo kumituma icya kabiri ati mbega seri dehashi ni kwe kishobora kuvuga icyumviro cyo kimwe na leta ku kibazo cyangwa kiri ibisanzwe nibaza yuko seri dehashi ni umugwi wigenga hanyuma rero ukaba ufite ihangiro no kuvuga ibyo ujejwe gukingira no gutimbataza agati akazi na muntu mu Burundi muri ibyo dukora rero hariho ibitari bike usanga dukora twikorana hakaba n'ibyo dukorana n'abandi yaba leta yaba amashyirahamwe yigenga baba nushaka abasanzwe bafasha Burundi aho bitwitare le partenaire hamwe rona cyane cyane abanyagihugu muri rusange no kuvuga dukorana n'abantu bose leta ro uburyo dukorana ahanini ni mu gihe nk'aho tuba dufite ikintu tubona kitatu tomokeye hanyuma tukavuga duti ikintu cyo gushikiranganza kanaka cyangwa cyega komisariya y'igipolitiki kanaka cyangwa kiraba ibohero kanaka cyangwa kiraba urundi rwego aho turafise uruhara ko kuba izo nzego mu buryo butandukanye haba mu nyandiko cyangwa mu kubarondera aho bari kugira ngo tugirane inama tubereke amategeko dufise cyangwa tubereke ibyo tunegura nabo bashobore kubitorera imishi turakorana mu buryo butandukanye rero nushaka haba no mu buryo bujyanye no kubahimiriza mu byo usanga kumbure batamenye twe twamenye hakiri kare tugaheza tukabibereka kugira ngo bashobore kubikosora hakiri kare ama rero kuvuga yuko hariho ibyo ushobora gusanga rimwe na mitwe cyo kimwe na leta nibyo birashika kuko urwego rwa CNDH ndiri nka kugira ngo ruhinyuze ibyo leta ikora byose kuko hariho ibyo usanga leta ari kirakora neza hakaba n'ibindi bigorana iri cyabikora neza rero nta kibuza yuko umuntu ashobora kubishikiriza iyo naho hagize ibigoranye cyangwa byakozwe nabi cyangwa ibyo ngabo nzatakaza ngo nazo nyine umuntu akabishikiriza niho nibaza ari kandukaniro rya CNDH na kumbure n'ayandi mashyirahamwe amwe amwe kuko twebwe intumbero yacu siyo kuvugira muvumbi kumuvumba cyangwa kurondera gucafuza umuntu uyu cyangwa uriya cyangwa kononera igihugu mu buryo bucanke buriya ahanini intumbero yacu niyo kuvugisha ukuri ubwa mbere ho ubwa kabiri tukavugishikiriza ukuri mu buryo bwubaka kugira ngo ahari ibibazo bigende bitorerwa inyishu aho kugenda bikomantara intumbero yacu siyo gukomantaza ibibazo niyo kubikemura mu kurangiza nashaka kumwishura ku kibazo yarabagize kijyanye na iki avuze cyo kwandika abantu guhatira abantu kwiyandikisha cyabaye mu karusi kimubaza ko na maze kugishikiriza niba yakurikiranye ni ukuvuga kibaza yuko ari ikintu kibi kandi nk'uko bose babyiyamirije turibaza yuko ingingo zafashwe kugira ngo ntihagire ahandi bishobora kuba mugabo muri rusange nk'uko nabivuze nawe nyine nibaze ko atabororo byinshi ngo tanga bwaho byaze arabaye kandi naho byabaye naza ko byacyo bikosorwa ubwo nyene ku buryo umuntu ataca bifatira ko kugira ngo ashobore kuvuga yuko ko bariho ibikorwa bikubira kuga muri rusange byo guhatira abantu kwiyandikira.
Murakoze dufise Vincent ku murongo wa telefone. Vincent uratumva?
Neza
mwiriwe. Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Nirola yo Vincent.
Muhamagaye muri he?
Ndani siga.
Mufise ikibazo canke intererano?
Nagira ngo mbaze umutumirwa ko akenshi twama twumva cyane cyane nko muri iyi minsi hari abantu bakomeje guhohoterwa ku bintu bijyanye no niyo referendumu igiye kuba Burundi umuryango wigenga kandi baramira gateka kazi na muntu akenshi hari abo twahora tubona zishikira kuri tele nka Aprode Hash gashikiriza ibintu uko byagenze haba kuri radio akenshi uwo mutumirwa ntabwo tubona twumva avuga ati nimba ari nk'umuntu yahohotewe n'inzego za leta ashyirwa ahagaragara akenshi tubona twumva avuga rumwe na leta ibyerekeranye ikaba yivuga mbega mwebwe mubona ariko ari uguharanira agateka kazi na muntu koko kandi twe kubona umenga ni ku ruhande rumwe niho muhengamiye nshaka mbe ndi ku murongo abanze tubize ku kibazo kimwe amandi ndamubaza ikindi muntu
murakoze mumwishyure Jean Baptiste
ego arakoze Vincent ndamuramukije nibaza ko ashobora kuba adakurikiranira hafi ibikorwa umugwi Senidash ukora kumbure hariho ibyo usanga byashoboye kwamamara n'ibindi bitaba zamamajwe ariko icyo nashaka kumenya kandi gikomeye cyane Senidash nikorera ku radio Senidash ikorera ku rubuga hanyuma turafise ibintu bitari bike rero dufasha gukemura haba nyene kuri izo bijanye n'ubushobora kuba yahohotewe canke yagize ikindi kibazo kijanye n'agateka kiwe mu ruhande urucanke ruriya turafashe rero abatari bake nibaza ko arondeye intahe ashobora kuzironka zitarimwe kenshi turamamaza ku radio iyo tubonye ibibazo bigiye kurenga inkombe cyangwa naho nimeze neza tukabivuga ariko sinibaza yuko ari umuhamagaro wacu asomye itegeko ritugenga si umuhamagaro wacu wo kuvuga ibigenda nabi gusa n'ibigenda neza turashyize uburenganzira bwo kubivuga navyo nyene aha rero nibaza yuko kumbure hariho ikidutandukanya nk'uko nabivuze n'amashyirahamwe amwamwe kuko twebwe duhamagariwe na gatoyi kuvuga ibitameze neza gusa ariko icyo namumenyesha nkongira ndakisubira kukimenyesha n'abarundi n'amakungu nuko atagituma Senidash ivuga ngo ibintu bimeze nabi kandi bimeze neza kandi ntagituma yovuga ngo bimeze neza kandi bimeze nabi muri kano kanya rero muri rusange ndasubiye kubyamamaza ibintu biraboneka ko bimeze neza muri rusange kuko tumeze neza nibisigura yuko ata kintu gishobora gushika mu ntari cyangwa iri ugasanga hariho umuntu agateka kiwe kahungabanye cyangwa yuko atampari ziba zihari muri politiki bisigura yuko ibyo tuba tubona bishobora kuba byungabanya agateka kazi na muntu ari kimwe kimwe kandi nuvuga nti atari symptom din crise atari ibimenyetso by'uko igihugu kiba kiri mu ntambara cyangwa muri crise nk'uko nabivuga ndibaza ko bitahura nico dushaka kuvuga rero si kuvuga yuko ari atagataka kandi bashobora guhohoterwa ko nuvuga nti ari zero violation icyo sico tubona kandi cyo twiteze mugabo muri kano kanya ibyo tubona usanga ari ibintu bishika rimwe rimwe kandi bishobora gukemugwa biciye mu buryo dusanze dufise bwo gukoresha amategeko guhimiriza abantu n'ibindi byose dufise by'ubushobozi bwo gushobora guhasha ihohotera ryose agateka ka muntu
murakoze Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga umugwi wanyu mu itangazo mwashikirije mwaragize icyo muvuga ku makenga aheruka gushikizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Antonio Guterres ku ngingo ya leta y'u Burundi yerekeye guhinyanyura ibwirizwa nshingiro ku batakurikiranye mwavyishuye ko gute
muri rusange twavuze yuko ujya mu shingana ya Antonio Guterres w'ishyirahamwe ONU n'umuntu ajeje gukurikirana ibiba mu bihugu byose byo ku isi no kuvuga ibihugu birenga 192 bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONU turavuga yuko rero mu byajeje bikomeye cyane harimo gukinga amatati ku isi yose harimo no mu bihugu hagati hanyuma rero muri iyo ntumbero iyo abonye nk'ikintu gishobora kuba cyotera ingorane mu gihugu kikazana amatati cyangwa intambara cyangwa umwumvikano muke umudugararo mu gihugu arabishyikiriza kuri twebwe rero ni ikintu cyumvikana cyane ko ashobora kubyica ashyikirije ku migambi iri gukorwa mu bihugu nk'iki cyo guhinyanya ibwirizwa nshingiro turumva ko ari ikintu cyumvikana ko ashyikiriza amakenga mugabo turabiro ibyo tubona tukaraba n'ibyo yavuze tukabona yuko ata kintu kitari cyane cyangwa ikivutu gihari cyo tuma haba amakenga akomeye cyatuvuga duti kibaza yuko ahanini yabivuze nk'impanuro no kuvuga nk'inama agiri abariko barategura uwo mugambi ubwo nyanyura no byizo yashingiro nabandi bose vyega baba abarundi baba abanyepolitiki cyangwa abanyamahanga kugira ngo mukubikora babikora no bwitonzi maze kizovamwo kizobikintu cingira kamaro ku barundi niko twasomye bijya gutuma mu bisanzwe kandi ko twabushikirije.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Fiston ku mirongo ya telefone Fiston uratwumva?
Ego ndabumva cyane mwiriwe.
Mwiriwe tubwire irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Irakoze Fiston ndi mu Kamenge neza na neza mu mirongo ya kabiri
igisagara
cya Bujumbura.
Mufise ikibazo cyangwa intererano?
Ni ikibazo akongera akaba intererano ariko reka mpere ku ntererano. Nongera mvuga ku vyerekeye nyene situation ufatiye ku vyo nkawo niyashikirije ngene situation imeze mu Burundi n'icyumviro cyo guhindura ibiza nshingiro. Bo gikuru je nashaka kuvuga urabona nka nk'ishyirahamwe urabona yuko usanga yinjira cyane mu mategeko y'ibihugu kanaka muga usanga ibindi bihugu twita yuko ngo bikomeye ku isi canke bifitunze ugasanga nibazinjiramo gose bagize baranavuga aca ba amategeko canke gutera ubwoba ngo tuzokuramwa amahera kanaka canke ku mugabo rero uravye nko muri Afrika ibi biriko biraba mu Burundi se gitangaza kuko urabona mu Buganda mu Rwanda mu bihugu byinshi muri Afrika ibyizwa shingiro barayinyanywe bivanye n'ibi kuko urabona mu gihe cy'abakoloni ibyizwa shingiro cyari nk'ikintu badikta gisigure babwira abantu bakame bakagifata uko nyene bagasanga tuko tugira muri amategeko ya kera naho twari dukwiye kujya mu mategeko bivane kubera uvuze ati tufate demokarasi y'abanyaburaya tuyimprenye cyangwa tuyishyiremo neza ngo muri Afrika nishoboka kuko urazi no mu bihugu by'abarabu ntiyashobotse n'ubu gushyigikira baragerageza mugana ishoboka hava intambara gisanga ari ya ntambara nyine igarutse none nko kuri icyo kintu nagomba mbaze nk'umukuru wa CNDH muri icyo gihe oni ubonye yuko yinjiye mu by'igihugu mwebwe nk'abantu muzi amategeko mukorana gute n'amashyirahamwe ya oni agejeje agateka kazi na muntu kuko ntiyashaka iravuga ati ngo igihugu turabona yuko intambara ishobora kubaye none ko babona ati intambara ishobora kubaye bo bakingiki cyangwa se indahashi ikorana gute n'amashyirahamwe agateka kazi na muntu nawe kugira ngo babone ishusho nziza y'igihugu.
Murakoze.
Ikindi nacyo nagomba mbaze umukuru wa CNDH nagomba mbaze ati mbega inshingano zabo koko barakora hagati ya leta nabo ni uwe mubano uhari bakorana gute bahanana gute amakuru CNDH igumye ibaza ati yoyo ikora kwa kundi ivuga ati twaravuze ukuntu ko canke nayo nyine yashyiramo ingufu fizikma tukababona bakavuga ati iki kintu tugikosoye umubano wabo n'abandi mashyirahamwe ya leta canke yigenga ijyana n'agateka kazi na muntu umeze gute canke mu banyagihugu bashikayo gute babasigurire ukuntu igihugu kiri
reka bishyure umwanya. Murakoze mu mwishyure Jean Baptiste.
Yego namwe murakoze.
Ego ndamushimiye Fiston na shaka ngerageze kubibazo bibiri harimo nushaka izindi baza ahanini zo kwishwa neza kurusha na n'izindi nzego mugabo ku kibazo kijanye cyane cyane n'ingene ishyirahamwe ONU rishobora kuba yigira icyo rivuze ku mategeko ari mu bihugu kanaka hanyuma ntivuge ku bindi cyangwa ugasanga hariho ibyo babashikirije by'amakenga avuga bati n'igihugu muraga bahazotera intambara navuze yuko biri mu byo ishyirahamwe onirijejwe ibijyanye no gukinga intambara n'amatati mu bindi bihugu kuko ndamwibukije muri rusange ishyirahamwe onirijejwe ibintu bitatu bikuru kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi icyo ni icya mbere icya kabiri ni kubungabunga agateka kazi na muntu ku isi yose icya gatatu ni cyo kwitaho iterambere ku isi yose rero iyo umunyamaga mukuru wa ONU abonye ikintu gishobora kuba cyo tosekaza kimwe muri ibyo bitatu arabishyikiriza kandi ni ikintu cyumvikana hanyuma rero ikindi nuko icyo yemenya nuko igihugu cy'u Burundi cyo n'indi bihugu hariho amasezerano kiba cyarateko igikumu amasezerano mpuza makungu arabajya gatya kazi na muntu ayo masezerano rero arakise byategeka igihugu ishora gitegerezwa kwisunga kitabikora neza kugira ngo abantu bose bubahirizwe mu mpande zose ayo masezerano rero iyo atari karakurikizwa urashobora gusanga rero hariho abafite amakinganyo bakagira icyo bashikirije iyo habaye ibirego tuvuge bavuga bati muragabe ibintu bigenze neza bikurikijwe gutya haba mu bijanye na n'iza politiki cyangwa ibijanye n'iz'ubutunzi barashobora kugira icyo bivuze ku rwego mpuzamakungu hanyuma rero ikibazo cyacakiza muri leta kugira ngo leta ishobore gusigura twero kubitwerekeye mu gisata tujejwe nkuko na tujejwe byose tujejwe gisata cy'agati akazi na muntu gusa muri icyo gisata rero ishingano yacu ni yuko kwamamaza ayo mategeko mpuzamakungu ajya ateye akazi na muntu tukamamaza amategeko y'igihugu ajya ateye akazi na muntu hanyuma tugashyikiriza ingene tubona ibintu n'ibyo tuyongera n'ushaka hariho iyo bimeze neza tukabivuga iyo tubona ibidatumuye nazo nyine tukabivuga ariko rero nkuko nabivuze nta nshingano yo gucafuza igihugu dufise ni ukuvuga rero iyo bintu bimeze neza turabivuga kandi tukabivuga neza tujyanye n'ingene tukorana n'izindi nzego za leta cyangwa abanyagihugu nacyo nagicishijemo mu kanya turakorana mu buryo butandukanye harimo icyo guhanana amakuru n'ibyo mugabo kandi harimo icyo kubahimiriza mu byo tujeje kugira ngo tubereke nk'uko nabivuze ibibazo tuba twabonye nabo batabonye bagaheza bakazita mbere n'ushaka hariho nabo usanga bakeneye inyigisho nabo nyine turazitanga rimwe na rimwe baba mumajije umutekano cyangwa abandi ugasanga barakeneye guhugura ikintu kita kukariherezwa ubwenge mu gisata cy'akazi muntu turabikora n'abanyagihugu nicyo kimwe turaja ku mitumba kandi tugenda tugiye gusa gusuzuma bitagenda neza nyine tugenda hagiye ingorane ahabaye ingorane gusa turagenda no kwigisha bisanzwe turagenda nk'uheruka mu kwezi kwahera twari imabayi tukigisha abantu tuvuye nko kujyanye n'agateka k'abakenyezi n'ibijyanye n'ababi bakorerwa abakenyezi muri make turi mu gihugu turashaka ku rubuga tukaganiriza abantu tukabumviriza ndetse natwe tukabumvisha ibyo tubona byo gukomeza guteza imbere agateka kazi na muntu turakora n'ivyigwa n'ushaka kugira ngo ivyigwa ishobora kutivyigwa bihanitse kugira ngo nk'abarongozi bashobore kubona kumbure ivyumviro biba bigezweho niko novita mu bijanye n'agateka kazi na muntu kandi bishobora gutuma ubuzima bw'igihugu bugenda neza
murakoze dufite kandi Cedric uratwumva
yego nagize miro mnyamakuru
mwiriwe irindi zina naho muri
iyo cyane irakoze nkaba ndi Kampala Uganda
mufite ikibazo cya intererano
yego ndamutuje umutumire
amoro neza
halo mwiriwe cyane ni henze ngira ni utwara CNDH
yego me
ego kise utubaza tubiri nagomba kubabaza akambere yerekeranye nuko mu minsi heze narasimbiye Burundi gatabonya ndanise umuntu w'umugenzi afunzwe twarabananye nagenda musaba baramumpa gatabonya turavugana ariko arambiye ati mwebwe muri hanze mutari mu ibohero mugende mu rurare mutuvugire ngo ubuzima bwo mu ibohero ngo nago bumeze neza ngo hari ibibazo bafite ibibazo byinshi cyane hari abantu bafunzwe bagira ngo nyine ibintu byinshi urabona hari abantu bafunzwe bagira ibintu byinshi ariko arandi mahabwa ati mwebwe ko mubingire bakaba mukaba mukidegeye byamutubwire ni kuri ari se endi hasi do ize kutugarukira ko tubabwire ibibazo bihari kuko mutanga barabe aricyo mushobora nko kubafasha murabe nicyo mwafasha ko ubuzima bw'ibibonero ibibazo ko bitoroshye gatoya ako oye kari akabazo ka mbere akabazo ka kabiri nagomba namubaze nyakubaha umutumire nagomba namu mbere nk'umutuma urabona ko ubu uye twinyirije imyanya wa gibiri za shingiro hakaba hariho abarundi batari bakenya bari hanze y'igihugu nagomba mfatiye nka muzofate nibero mbere nk'aka inisiyative cyangwa nk'igihugu mu bikorwa mu gihe kimwe musimbire turaba na abene wacu bari mu nkambi z'igeranye muri bihugu n'ibihugu cyacu babahungiye Tanzania mu Rwanda mu Uganda muri Congo kugira ngo mu bantu muri zemu bakajya mu kihumure ko mutaho byo bafasha kuko ibyo bari kuko nabyo benshi turakunda kuvuga n'abagenzi
Ntituki mufise ku murongo ariko ku bibazo yarakarabaza mushobora kumwishura
Ego nda mushimiye Cedric ibibazo abagize birumvikana cyane kimwe cyerekeye umuntu afungiwe mu gasho sinamenye ko ari mu mpimba canke ari ntiyabitomoye neza ariko muri rusangi nashaka kubanza kumenyesha yuko iyo umuntu afunzwe skinachiza ara arabaho nabi kubera nta burenganzira afite bwo kwishyira no kwizana ntashobora kubona ku munsi abantu barabona nabonana n'umuryango ku munsi nk'uko byahora ahanini rero twebwe uko dukora muri rusangi turagenzura amabohero muri rusangi ariko kandi turakurikirana umuntu atwituye umwumwe mu kubakurikirana rero mu mabohero hari ibyo dusuzuma turasuzuma tukaraba mbega uyu muntu cyane cyane yafashwe gute afungiwe iki kugira turabe yuko amategeko yakurikijwe mu kumufata icyo bita procedure tukanaraba kandi yuko icyo kintu afungiwe gishemeye tugira turabe yuko kumbo atari ikintu gitoyi bamwagiriza gishobora gutuma yuburana yidegenzya cyangwa tugasanga kumbure bamufunze kado bamufunze vagabongo ko bavuga atagituma muri ico gihe tugaca tumurekuza ubwo nyene ariko abakunda guterayo abari abantu rero bafise ibintu bibagira ubona ko bishemeye muri ico gihe rero cyadusuzuma no bwa cyatuje ku ntambwe igira kabiri no kuvuga gusuzuma tukaraba uyu muntu mbega arafise umuntu amuburanira abo bitabavoka mbega iyo bafise ikibazo kumbure cy'ingwara araronga umuganga yabikeneye ada usanga singorane zidasanzwe ari nka diabete cyangwa izindi ngwara zitoroshe zitaba yuko aguma ku miti tukaraba kwa ironka kandi tukarondera imiryango yabo kugira ngo tumenye yuko babagendera ko bashobora kubagemurira cyangwa kubaramutsa n'ibindi n'ibindi nk'uyu rero ndumva ko na mugenzi we yavuye mu Buganda akaza kumuramutsa twibaza yuko afunzwe wuntu arutse turaba ikibazo nacyo kijyanye n'ibimufunze rero tukaraba yuko yaburanishijwe ku gihe ibihe bitarenze icyo na novuga gikunda kutuhangayikisha nk'umurwi hari igihe usanga abantu barengeje ibihe biturukanye n'uko mu butungane baca badusigura batubwira bati aha hantu tuvuge ko ari nk'umuntu afungiwe mu rumunge yafatiwe imakamba bati turafise ingwane zo gushika mu rumunge tuvuye imakamba kubera imakamba nta gashoka ari abantu bafungiye mu rumunge cyangwa nk'umuntu afungiwe mu rugi yafatiwe mu cyankuzo nicyo kimwe bakavuga bati haratubera urugendo rukabagwa rugasanga ariburanishije mu kwezi aburanishijwe mu gukurikira ni ibibazo rero usanga bifatiye kumbure kuco no kwita ingene muri kano kanya igisata cy'ubutungane gitunganijwe ariko bizogendera tera imbere bukebuke kuri uyo mugenzi rero icyo numahanura nuko yoshobora kutwitura batwitura n'abandi batari bake bakatwandikira makete binanira bakadutelefona ku matelefone haba kuri telefone yo ya SNDH benshi barayizi ariko ku rubuga rwa internet n'ahandi hanyuma bakadutelefona ku murongo wacu tugashobora kubakurikirana kugira ngo turabe yuko borekugwa cyangwa naho batarekuwe amategeko tukabona ko ariko arakurikizwa kuca kabiri yavuze ikibazo kijanye no kugendera abarundi bahunze icyo kibazo kituri ku mutima haraciye umwanya utari moto kumbure ibyo tutamamaje nuko twaragiteguye cyane turagitegurana n'abandi viega harimo ibiro bya CR by'Ubujumbura harimo ikigo cya komisari wa droit de l'homme cy'Ubujumbura n'amashyirahamwe amwamwe ntari giteka itarahagarikwa hanyuma rero turagitunganya turagishikana ahantu tubona yuko kigomba gishoke mugabe duca dusanga hajemo izindi mbongamizi zijyanye n'ushaka mbere n'amategeko y'ibihugu bimwe barimwo bishobora kuba bitashotse zemera kugurura ibigo by'impunzi kuri bose icyo cyarabaye hanyuma mu bindi bihugu naho hacamo izindi mbogamizi niko novuga harimo rero ihagarikwa ry'imigenderanire ya hagati ya leta na kigo cya onikije abatera akazi na muntu n'utundi n'utundi rero nibaza yuko ahanini tugifite ku mutima nk'uko nabivuze abarundi bahungiye mu mahanga n'abarundi bene wacu ibibazo barimo byinshi turabizi hariho kumwe utarashika ushobora kuvuga uti kintu gitegera neza ariko ibibazo by'impunzi zihora nabyo byinshi turabizi rero umunsi byadushobokeye umwanya n'uwundi ndibaza yuko rwogendo tuzorugira ariko mu kurindira ahanini twe tuhimiriza abantu bose ata muntu aba abona yuko afise kumbure ikintu kimurondera ku giti kiwe cy'ingorane kubera muri rutanga umutekano witashe neza turabandura yuko utahuka hanyuma kugira ngo nuko nabandi benshi bari kubarabikora ibintu byawe bishobore kubahirizwa ni hakirikare kuko keshi kumuntu ataya mu buhungiro niko ushobora gusanga kumbure utuntu tuwe tutagitunganye neza ariko twe turazi ukuntu umutekano wifashe mu ntara zose z'igihugu turibaza yuko abantu bahunze bakwiye kuza baratahuka maze icyo kibazo kije muri kahise.
Murakoze. Dufite kandi Maxime uratwumva?
Ego ndabumva.
Watubwira irindi zina naho utumbeye?
Nitwa Mana Aliyo nkaba ndi mu ntara ya Muyinga.
Mufise ikibazo canke intererano?
Ego mfise ikibazo.
Ego.
Nagira mbanze ndamutse umutumire. Ikibazo cyanjye cya mbere cyerekeye ku bantu cyane cyane batavuga rumwe na leta ngerageje guperezida nko muri komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi hari abanyeshuri benshi bamaze igihe bafatwa babageza ko babwiko bigisha ibyo gutora oya mu ibwiriza shingiro kandi bakaba bafatwa nabo bakingiye nk'umudiregiteri w'ishuri ugasanga ariko arabatanga ugasanga ariko barafungwa bo nk'ibyo kenshi twaraba ugasanga n'abantu bari muri opozisiyo gusa cyane cyane bo kuwo bita rwaza ariko nk'ibyo ku maradiyo cyangwa ibiki ntacyo tugira twumva biriko biravugwa ko sinzi neza ko umuntu abimenya namubimenya naho ngo muri kumurakora iki kugira ngo igihagarikwa ry'agace kisa kiri hagarare kuko tubirazi usanga na byinshi biri mu gituma igihugu nacyo nyine kitira gisubira inyuma kuko gushisanga kuguma bwuzura abantu atinzira akarengana cyari gutuma baca bapfungwa.
Murakoze reka bise
ikibazo kindi nacyo nyine kerekeye n'icyo muti undo ku ntega rwaga abantu benshi bapfuye bo kwaza bahisimira bo kwagwasa nabo nyine ariko ngo mu gutuma twumva buri gihe ntacyo wigerukakaza ubivuga ko bafatana ifoto umuntu yanavuga ugasanga cyari icyaha gikomeye kandi umengo nticyari icyaha kandi nta n'itegeko kujya rihari rihana kuba umuntu afite ifoto y'umuntu runaka kindi nacyo nagira ndamubaze
munyaruse
ikintu kuva ndateka akazi na muntu ngo karubahirizwe cyane mu gihugu je mbona ko tubahirizwe kuko nta kuntu ko kubahirizwa ariko turavye amaradiyo menshi ari karakora yarugaye kuko burya amaradiyo ari mu bintu bya mbere bya bifasha kugira agati kagira muntu kubahirizwa ibi niba ari karakora kugira ngo rero ibimenyesha makuru n'amaradiyo kugira ngo byongere bikore naho abantu bazogira icyizere cy'uwo mugwi. Murakoze
mu mwishure Jean Baptiste.
Ego ndamushimiye cyane Imana ariyo muri rusange ibibazo byiwe ni ibibazo bitatu ariho ikibazo kijyanye n'abantu ba b'inyamurenza b'abanyeshuri bashobora kuba bafungwa bahogwa ko batavuga rumwe na leta icyo kibazo nashitwari bwamenye nari navuze yuko turafite ikibazo cyo mu Kirundo twari ko turagikora cyo mu Kirundo kubera abo bantu bafunze mu Kirundo bashika batandatu niwe tumaze kuronka ariho nibaza yuko n'uyu nawe nyine amaze gushikiriza ibyo icyo dukora ni ugusuzuma tukaraba abo banyeshuri aho baba bafungiwe niba bafungiwe Ingozi cyangwa Inyamurenza nyine hanyuma tukabakurikirana dukoresheje byabo byo navuga ni ukuvuga kuraba ikibafunze icyarico kuko kuvuga yuko utavuga rumwe na leta cyangwa ushigikiye uyu muntu cyangwa uriya ni kimwe ariko gukora icyaha gihanwa n'amategeko y'igihugu ni kindi kuko rero hariho igihe usanga umuntu yakoze icyaha mugabo ugasanga kubera ko ari mu mugwi wa politiki cyangwa uriya agaca agomba kwiheka kuri uwo mugwi cyangwa kwambara iyo nkofero y'umugwi kugira ngo icyaha nikimuje ko nibaze yuko rero twebwe turabyumvise iyo duhakanye tukabitohoza tukamenya ibyo bintu ngene byifashe iyo dusanze rero umuntu ariko arahogwa ibyumviro vye vya politiki canke aho yegamiye muri politiki atacaha kihanwa n'amategeko yakoze muri ico gihe birumvikana ko duca duheza tukamurekuza nico kimwe nicavuze ko bari abantu ba FN baba barapfuye mu kuntega iki naco nyene na makuru mashasha kuko twebwe amakuru dufise na bimenyetso by'abantu ba FNL bafuye ku ntego mugabo nazo nyitugiye kubitohoza nawe nyene no muhanura kwegera umurwi kugira ngo aduhe amakuru yose afise kuri abo bantu umwidondoro wabo ivyo bazi no kuvuga nyene byagenze canke abo bibazazi babi barabikoze gutyo dushobore kubikurikirana ibi tufata rero ko ari amakuru duca dukoresha nk'umurwi nk'uko dusanzwe tubikora hanyuma tugatohoza dusanze ari vyo tugaheza tukanotractiva butungane tukakurikirana kugira ngo ivyo bintu bije mu butungane amatohoza abe abo vyagira bashobore gukurikirana. Mkurangiza ikibazo cha maradio turakizi turakizi turamaze gukora ibitari bike nkuko abizi aradio ukora amaradio radio Isanganiro radio Rema FM hariho Humuriza y'Igitega zimaze kugururwa bibaza amakuru fishe yuko na radio Bonesha FM ishobora kuba izokugurura vuba no kuvuga tu hariho ibyakozwe bitari bike turabishima hanyuma turashima kandi yuko na maradio nushaka amashashi yagera avuka n'ibinyamakuru bishashi muri kano kajyaho ndibaza yuko ubwisanzure bw'ibinyamakuru burahari hanyuma kuko ibazo bizayo maradio navyo tuko turakora ibishoboka byose nabo byega harimo cyane cyane urwego rujeje ku kontrola bimenyesha makuru bita sense hamwe n'abarongozi harimo cyane cyane abajeje ubutungane kugira ngo ibindi binyamakuru nazo nyine bishobore kugurukwa ibitari mu makosa kuko nkuko abizi hari ibinyamakuru biri mu makosa ushobora gusanga rero ubutungane imbere yuko imbere yuko agira igikozwe cyose hateza kuva ingingo y'ubutungane ivuga iki ibintu twasanze atakosa ririmo canke iki kirimo ikosa ntigishoboka naho nibaza rero yuko ushobora kugira itandukaniro hagati y'ibinyamakuru biri mu kuri n'ibindi biri mu makosa.
Murakoze. Uretse ivyo bibazo twavuze vy'umutekano hamwe na gateka ka muntu mwitangaza mwashikishije kwa gatanu w'indwi iheze mwaranavuze ku vyerekeye rudandazwa rw'abantu rwasubiye kwiyadukiza mu gihugu hamwe n'amabi akogwa ku bana mwo bivuga neza uko mwabibonye.
Ego mu bisanzwe twarabonye yuko cyane mu mwaka wa 2015-16 urwo rudandazwa rwaciye rwimonogoza tukibaza ko cyane cyane rero abantu bajya bita abatrafika bakorwa rudandazwa harimo n'abafise amashyirahamwe ikinyoma inkozi z'ikibi mu bisanzwe akora ibyo bintu yaciye atomboreramo ugasanga byimonogoje ariko rero turavye mu mwaka wa 2017 wamenga byagabanutse bikaba rero bisubiye kuduga cyane mu cyane cyane mu mpera z'umwaka no mu ntango z'umwaka wa 2018 nicyo bituma dushyire tusemerera hakiri kare kugira ngo ibyo bintu ntibibandanye. Iyo tubona rero ni uko hariho abana cyane cyane abana b'abigeme bakomeje gutwarwa hanze bisanzwe si abana batoyi n'abantu bakuze bakurije imyaka tufashije amategeko avuga mugabo ubiraje ugasanga n'abantu bava mu icyo no kwita mu mpande z'igihugu zirimo ubukene mu miryango ikenye hanyuma rero ugasanga n'abantu bagenda babwirwa bati we tukujanye mu mahanga kubera ko tugufitiye akazi k'igitangaza uzosha uhembwa amadolari hanyuma ugaca ukikenura ugatunga n'ibindi ariko rero bashitseyo ugasanga bakoresha ibikorwa bitari bizima harimo ibikorwa bibahotera mu magara yabo harimo ibikorwa by'ubusambanyi harimo ibikorwa kumbure bibaruhisha cyane kandi atagahembo babaha harimo cyane cyane icyo kubanyigereza impapuro z'inzira za passport bakababuza gushobora kugaruka icyo ni kintu kiri ngaha mu Burundi ariko kiri n'ahandi mugabo tubwire ikitwerekeye nuko tubona yuko umengo byasiye kwimonogoza turavye abagi barafatirwa ngaha za bukeye ngaha za Makamba nungahe Bujumbura n'ushaka nuko abona yuko abantu bagiye mu mugi w'abantu hanyuma mu nyuma batoje bagasanga bari abantu bameze nk'abanyorojwe mu bisanzwe
naho amabi akoregwa abana
hanyuma abarundi nk'abanyamahanga ni ikintu ubona ko kitoroshe ariko tukibaza yuko cyane cyane gikenewe muri kano kanya icyihuta gusumbya ibindi ari uko hari kubaho wa murwi kubera hari itegeko rihana icyo cyaje muri 2014 birakwiye ko rero hihutirwa gushyirwaho wa murwi utekano n'igitegeko ujejwe gukurikirana ingene ico cacifashe gutyo aba nabo babarashoboye kushika muri ivyo bihugu bari bamerewe nabi bashobore kurondegwa hanyuma bagarukano
muri make naho kuvyerekeye amabi akogwa kubana mu majambo make
kubabye akogwa kubana si sintu bikwiye hose mugabo haja bavuga bati hari gishora kubona ikintu kabona ni gitoyi ukiretse gaca gitera kibandanya twashatse kwamirira kure hakiri kare inyifata twabonye haba mu za cibitoke za bubanza na za gitega aho usanga abavyeyi cyangwa ababanyi babonye umwana akoza agakosa gatoyi tuvuge ko yahanyuye ikigori cy'umuntu cyangwa yatakoze ibyo bamutumye muhira ari nk'uguteka cyangwa ibindi usanga ari ibikorwa biremereye ku bantu umubyeyi agaca abyifatamo nabi agahana umwana mu buryo budasanzwe nk'uko twabivuze nk'igitega hari ahantu muri taba abasore baciye ibikonjo by'abana ngo bizigore mu murima cyangwa nk'umucibitoke aho hariho umubyeyi yacuriye ikiganza cy'umwana n'umukanyeshaho umubyeyi yacumise imbugita umwana abana ntibapfuye mugabo ubirabiye byose cyangwa biraboneka yuko ari bihohotera cyane abana ku buryo rero dusaba yuko cyane cyane abantu busubira bagasubiza agatima mpembero bakibuka imico n'imigenzo y'abasokuru gufashanya no kubungabunga abana niyo ubonye umwana akoze ikosa ntucucira ku buhombo kandi tugasaba cyane cyane leta yuko oba ingingo zikomeye gusumbya bijyanye no gukingira abana na cyane cyane gukingira imiryango kubera biraboneka ko ibyo bikaze mu mpande haba harimo ubukene biraboneka ko harimo ubukene bw'abavyeyi cyangwa ababanyi n'inyo kintu cyafata nko kumenya ibintu bidasanzwe
reka dufise Alexandre umwanya ubiye kuturangirana Alexandre watubwira irindi zina ukanyarutsa naho uri n'ikibazo cyangwa intererano unyarutse
nitwa Alexandre cyo kino magara ndi Muranzi bavuga ko mutumire yavuze kuko nta muntu n'umwe aravuga ko kuma barabara ataka azo kwaka ikarata ya matoro ariko ararengana aho doronka bake n'uwo yoba yari yandikije cyashobora kuyisiga mu hirya ibyo rero n'ibihuha n'uko bihora bigenda iyo migereje amatoro mu bihugu byinshi byo muri Afurika ibyo byose biva kuri kahise iki bihugu byacu biba byaraciyemo muribuka ko inyuma y'ubukoloni hakurikiye ibintu ibihe bibi cyane bigya rero bidukurikirana gushika n'ubu iyo nohanura umurundi wese yiyandikishe kugira atange icyiyumviro cy'iyo mu matora
murakoze
ngasaba kandi umutumire kugira nibahumurize mu mitima y'abarundi urumva ko hari abafite ubwoba cyane murakoze
murakoze cyane Jean Baptiste umwanya usigaye ni muto hari icyiyumviro cya nyuma mwashikiriza muri make
na sagushikiza mu kurangiza ahanini ko ba ukusubira kumenyesha abarundi n'amakungu yuko turazimera rusangi tubona ibintu byifashe neza tugasaba yuko rero abari kubarategura igikorwa cyo gonyenyegizwa shingiro tugasaba cyane n'abanyepolitike bose baba bari mu Burundi cyangwa mu mahanga bo kwirinda icyo cyose gishobora kunta gutura gutosekaza umutekano cyangwa akazi na muntu kugira ngo ibyo dukora byose aba muri politiki cyangwa mu bindi abarundi babikore imitimiri munda murakoze
nari turacyasiganye nk'akanya gato cyane sinzi ko mwashobora kuvuga icyo mwafashe ku byatangajwe n'ishyirahamwe hase ku byerekeye ngo ko bashobora kwakira impunzi zishika ku 50,000 muri make
nabwiye twafashe ko ari nka kamo ko guhanura tubona yuko hashe n'ishyirahamwe naryo nyine rikomeye rikurikirana impunzi ku isi yose ahanini kenshi rero ibyo bakora bisunga cyo kwita gutegekanya kugira ngo ntihagire ikintu kiza ngo babone ingene babyifatamo ariko muri rusange ngaha mu Burundi muri kano kanya nta kintu kihari gituma umuntu yovuga ngo azohunga abantu ku rugero rukomeye kuko nkuko mubizi guhunga sinteguro guhunga biraduka umuntu no kuvuga arashobora kumva atameze neza hanyuma agahunga mugasi mugamo ushobora gufata ngo uzohunga mu mwakuza twahanuye rero yuko yaba leta baba abasanzwe bayifasha twokora twese mu buryo bwo gutsimbataza amahoro n'umutekano tubananye tubumbatira amahoro hanyuma kandi tubunga mu gatya kazi na muntu nushaka tugwanye n'inzara kuko
bashobora
kugana n'inzara.
Eh murakoze.
Hanyuma rero ntihagire umuntu azohunga.
Murakoze.
Ahasigaye nkuko nabivuze kibaza yuko urugero mutekano.
Turabashimiye.
Murakoze. Azohunga ku bwinshi murakoze.
Murakoze cyane ari Jean Baptiste baribonekeza ayoboye umugwise MIDH. Tukako turavuga ku itangazo bashikirije ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ku byerekeye agateka ka muntu hamwe n'umutekano mu Burundi. Dushimiye n'abakurikiranye iki kiganiro n'abashoboye kuduhamagara bagashikiriza ibyiyumviro bakaza n'ibibazo. Mwatumwe na Fidel Niyongabo mugire ibihe byiza.
Mwandanye kumviriza Ijwi rya Amerika.